Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere igenekezo rya 31 nzeru mwaka wa 2022 kaze makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ubwicanyi bukoregwa abanyamwema bwasubiye kuvugwa mu gihugu hariya mu ntara ya Cankuzo. Hari abagabo babiri bafatanye itonga kuri uyu wa gatandatu bariko barakatagura ibihimba akana k'agahungu. Umukuru w'igihugu ngo ntiyari akwiye kwivanga mu itunganywa ry'amafaranga abarimu batanga mu mashyirahamwe barimwo. Umuhinga mu by'indero asaba umugwi washyizweho na leta kugira ngo ufashe gutorera umuti ingorane ziri hagati ya leta n'abarimu kubandanya uja hagati. Umukuru w'umugambwe CNL muri komine Giharo yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 na sentare y'intara ya Rutana. Abanywanyi b'umugambwe CNL bakarbonamwo iyo ngingo ya sentare agahotoro bivanze n'agatotezo. Murano makuru nkuko vyama ku minsi ya mbere mu kurangiza turaza kubabwira amakuru ajanye n'inkino zaranze iyindwi twaraye dusozereye sangwe kaze mu kanya tuca tuja mu idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba ikaze makuru twabateguriye nari impejeje kubabwira mu ngingo nkuru. Abagabo babiri baminwe igipolisi mu ntara ya Cankuzo kuva ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye bakaba bafashwe bariko batemagura ibihimba by'umwana w'umunyamwema mu ishyamba riri muri komine Kigamba intara ya Cankuzo. Nkuko amakuru ava muri iyo komine abivuga, abagabo babonywe n'umwana yararagiye inka bari mu gashamba. Uwo mwungere ngo yarateye ubwoba n'abo bagabo, nawe araheza arabahunga niko kubimenyesha abandi amaze kuhava. Amakuru ava mu Cankuzo akamenyesha yuko aba ba micungararo bahavuye bashwa baduka baza kubatesha. Babiri baciye bafatwa, umwe nawe atungwa nayo yameze muri ako gashamba. Ngo bakaba bari bazanywe n'amapikipiki atatu, abadereva b'ayo mapikipiki bakaba baciye bafatwa barumvirizwa imbere yo kurekurwa. Uwo mwana w'umunyamwema ngo akaba yoba aturuka muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Abo bamwishe bakaba boba ari naho bamukuye imbere yo kumugandagura. Radio Inzamba turabandaniriza makuru twabateguriye mu gisata cha politike. Abanywanyi w'umugambwe CNL mu ntara ya Rutana bariyamiriza urubanza rwaciriwe umukuru w'umugambwe CNL muri komine Giharo iyo ntara kuwa kane ku igenekerezo rya 27 nzero uno mwaka. Abo banywanyi bakavuga ko muri urwo rubanza igihano sentare nkuru y'igihugu ya Rutana yaciriye Jean Pierre Ndacayisaba aragahotoro. Uwo nawe akaba yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 hamwe n'ihadawe y'amafaranga y'amarundi angana ibihumbi ijana. Inkuru twateguriwe na Diane Nkurunziza.
Abo banywanyi b'umugambwe CNL mu ntara ya Rutana bavuga ko urubanza sentare nkuru y'igihugu ya Rutana yamenyesheje ko yaciriye Jean Pierre Ndacayisaba arongoye umugambwe CNL muri komine Giharo intara ya Rutana ari urwa gahotoro. Uwo nawe akaba yaciriwe n'iyo sentare umunyororo w'imyaka 10 hamwe n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi ijana nkuko bivugwa n'abarongo uyu mugambwe CNL mu ntara ya Rutana. Ngo urwo rubanza rwamenyeshejwe uwarongo uyu mugambwe CNL muri komine Giharo kuri uyu wa kane igenekezo rya 27 niyo sentare. Aho ngo akaba yagerejwe icaha cyo kugerageza kugandagura abantu yabiteguye. Ivyo bikaba vyiyamirizwa n'indongozi za CNL mu ntara ya Rutana mu gihe abacamanza ba CNL bataramurwa muri urwo rubanza bari baratumye amasura waserukiye umushikirizamanza arayabura. Inyuma yaho yo kuja gutera ubwoba bamwe mu babonye uko ibintu byagenze ngo bagereke inteba ishushe kuri uwo arongoye CNL muri komine Giharo. Amakuru avaho muri sentare mu Rutana avuga ko abaronderwa nk'amasura bamaze kwankira Sirje nziko ruriho arongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Rutana kuja gusura ibinyoma ngo haciye hatorwa uwundi mukenyuro abo bacamanza bari muri urugo rubanza barataramurwa mbere sango rya nyuma bakaba bahavuye bazana umucamanza wa sentare y'intango ya Bukemba kandi abo muri senari nkuru y'igihugu ya Rutana bari ngaho nkuko ayo makuru abandanya bibenyesha ibyo ngo bikaba byakozwe ngo bikunde ahasase abacamanza bayoboka ibyo bategekwa na Sylvain nziko ruriho arongoye CNDD FDD mu ntara ya Rutana indongozi z'uwo mugambo senere zigasaba umukuru w'igihugu kurenganura uwo munywanyi wabo ariko aracirwa urubanza rwa ngondagonde kumvuza politike kandi atacyaha yigeze akora ivyo biruko mu gihe Jean-Pierre Ndacayisaba batazira derenganya yahagaritswe inyuma yo gutegerwa n'imbonerakure zirenga 50 ariko ataha kumuhaniwe hari kuwa 11 myandagaro mwaka 2021 akaba yaciye ahagarikwa n'imbonerakure zitwaje ibihiri bukeye kuwa 12 myandagaro zibanje kumukubagura araheza acashikirizwa ubutwari pereza mu ntara ya Rutana nkuko amakuru ava mu mujyango wiwe avyemetsa.
Inzamba
makuru avugwa mu gisata cy'ubudandaji mu karere ka Afrika y'ubuseruko abadandaza bagira urudandazwa njabukambibe baciye ku mupaka wa Kabanga Kobero mu ntara ya Muyinga uza ibihugu bya Tanzania no Burundi ntiboroherwa kuko ngo bagira ingorane nyinshi bigatuma urudandazwa rwa burudindira. Ibyo byashikirijwe ku munsi wa gatandatu ikabanga mu gihugu cya Tanzania mu nama yari yatumiwemo intumwa z'u Burundi na Tanzania hamwe n'abadandaza bava muri ibyo bihugu bikoresha umupaka wa Kabanga Kobero hamwe n'intumwa z'ubushikiranganji buraba ibyishyirahamwe EAC ndeke inkuru tuyibaze Beni Akserakana.
Muri iyo nama y'abikorera utwabo hamwe n'abakozi bakorera kuri uwo mupaka basanze hari intambamyi zitari nke zishikira abakora urudandazwa njabukambibe. Muri izo nzitizi harimwo yuko uyo mupaka udakora amasaha akwiye nk'uko iyindi mipaka ikora. Inyuma y'iyo nama John Bosco Kalisa umuyobozi mpuzabikorwa w'ihuriro ry'abikorera utwabo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yarashikirije ibikenewe kugira uwo mupaka usubire gukora neza.
Umwanzuro w'inama nuko twemeje ko uyu mupaka nawo ugomba kugikora amasaha 28. Wa kabiri nuko inzitizi zidindi za bucuruzi zigomba kuvaho. Hari inzitizi zijyanywe n'amafaranga y'amarundi 15,000 yakwa kuri certificat y'umudamu w'umudandaza. Icya gatatu cy'ingenzi ni bariyeri ziri ku muhanda kuva Kobero Kabanga kugera i Bujumbura, babaze ko hari bariyeri hafi 17. Tukaba twasaba guverinoma cyane cyane polisi ko izo bariyeri igomba kuzikura kuko twasanze izo bariyeri ari nta kindi zikora ari ugusaba amafaranga ya ruswa.
Ikindi cyashyizwe ko muri iyo nama ni uko hagiye gushyirwaho ishyirahamwe ry'abikorera ibyabo bato bato. Hakaba hasabwe kandi ko amahera y'uburenganzira bwo kwinjira canke gusohoka bita visa yakwa abadandaza binjira baca kuri uwo mupaka yokugwaho.
Ya kane nacyo cyiza cyagezweho nuko tugomba gushyiraho cooperative kuri Kobero Kabanga nangwa se association yabikorera abatoya toya kugira ngo bajye baganira hamwe inzitizi bahura nazo ako tukaba twabyemeranyije. No gusaba guverinoma gukuraho ibintu byo bita business visa cyane cyane ku baturage bo muri aka karere. Aya mafaranga ni amafaranga menshi amadolari 40 ku minsi 3 no ku ruhande rwa Tanzania amadolari 100. Tugasaba East Africa community ko bidufashamo kuko mu bindi bihugu mu Rwanda naho bakuyeho ayo mafaranga.
Abitabye iyo nama ku mpande zose z'igihugu cya Tanzania n'u Burundi bakaba bemeye ko bagiye gushikiriza abategetsi ibyasabwe kugira urudandazwa njabukambibe rutera imbere.
Tukivuga makuru ajanye n'ubudandaji buramatare w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga yaraye afashe ingingo ibuze urudandazwa rw'ibigori byokeje hamwe n'urudandazwa rw'amababi y'imyumbati benshi bita isombe cankirara. Iyo ngingo bamwe mu banyagihugu bo muri iyo ntara bavuganye na radio Inzamba agateka kawe bavuga yuko idakwiriye, bakavuga ahubwo ko uwo mutware yibagira ubuzima abatwara babayemwo bagasaba ko yo yihagarika atari uko naho abamukurira bakamukebura. Umviriza abanyagihugu bo mu Rumonge
nariya ngingo twebwe ingingo twashyiriye cyane cyane n'ingingo ijeje ivuga ibyo guhagarika abantu bashora isombe abantu bagihaka abazubahora bashora kugeza abantu bafite imirimo bashora gusanga bagiye mu myumbati yacu bakayonona usanga rero ikikubera ko imyumbati yacu idakura neza twaza yuko bizogenda neza amakenga dufite gusa ni uko bizoca bijyamo ikimenyane bizoca bijyamo ikimenyane cyane cyane nk'uko bavuze yuko umukuru w'umucumbari bazatanga uruhushya
biraje neza yibagije nimba atarijya abibona ko ari abarundi n'abarundi kazi benshi batunzwe nize yafatiye ingingo ubwa mbere bwobwo mu murimo yimbuye aba akeneye kwikenura akarondera ikaye umunyeshuri cyangwa minerivare canke akagura agahuzu canke akajya kugura umuti w'umwana agwaye canke wenyine akacanke mu bisanzwe akarondera ikintu icyo ari cyo cyose abakenye ubwira kabiri n'uwo yariguze birangura ajya kubyotsa nawe nyine kuko abakeneye kuronka amahera y'agasabuni amahera imirovere y'abana amahera y'agahuzu reka kwikenura ikintu asanzwe abakeneye ibyo byerekeye igitegwa cy'umwumbati twebwe dusanzwe twita umurara ahindo umuntu yari imyumbati akura ko umurara akawushora hanyuma akaronderamo icyo adafite akarondera kwikenura mu bisanzwe rero urabye neza iyo mibabura amatari ushobora yuko umenga ntazi abantu atwara ingene bameze twagomba tumuyobose buramutari wacu adutwara niko yibagiye abatwara niko ibyo bintu yafatiye ingingo bitunze abantu benshi rero nta kimuntu yakwiriye baravuga atari kumusaba ko yayihagarika atayihagarike naho abamutwara muyibutse kubera koroheza abanyagihugu cyangwa abenegihugu asanzwe atwara
ibigori biri mu rumonge ubundi ibyo twa mu rumonge siho biva rero twibaza yuko iyi ngingo atakize ifasha mu bijyanye no ku kubungabunga umwimbo kuko umuntu abungabunga ibyo afite ikibazo rero ko bishobora kutagira na kimwe bihinduye
n'akahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa korona virusi abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucanco rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
aka ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe
Radio Inzamba agateka kawe tubandaniriza amakuru twabateguriye mu gisata c'indero hariho urwego masendika rujejwe kuraba ingene uburyo butangwa n'abanywanyi bayo masendika bukoreshwa nta mukuru w'igihugu akwiye kwivanga mu gucungera intererano zitangwa n'ayo mashirahamwe ibyo bishyirirwa na Liberal ntibashyira kandi umuhinga akurikiranira hafi ibijyanye n'igisata c'indero ni nyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikirije ko agiye kwamiza ijisho ku ntererano itangwa n'abari mu mashyirahamwe barimwo ko ngo barongoye ayo masendika bayanyuruza bakayakoresha no mu bwicanyi butandukanye Liberal ntibashyira kandi asaba nyabona ku rwego rwashyizweho na Leta kugira ngo bumvikanishe amasendika y'abarimu na Leta yuko rwobandanya ruja hagati mukurikire
abarimu bahurikiye mu masendika barafise uburenganzira bwo kubwira Leta baciye muri greve yuko amasezerano ibyo bumvikanye bitezwe gushyirwa mu ngiro abarimu bari mu masendika baraterera amahera kwezi ku kwezi ibyo navyo nyine birekurwe n'amategeko kandi babisunze inyandiko zigenga izo sendika hari inzego mu mashirahamwe zijejwe kuraba uburyo teregwa n'abanywanyi ingenzi bukoreshwa si umukuru w'igihugu canke Leta ivanga mu ngene uburyo bukoreshwa ibyo bita control umukuru w'igihugu siwe ajejwe amabanga nk'aya duha umwanya inzego zibijejwe akumvikanisha Leta n'amasendika nk'uko biriko birakugwa
Liberal ntibashira kandi agasaba ko iterabwoba ryohagarara ku barimu bariko barasaba gutunganirizwa hakurikijwe amategeko dusubire dukurikire ntibashira kandi akaba ari umuhinga mu byerekeye indero
igisata c'indero tubazi neza ari kazoza kugwaruka kazoza k'imiryango kazoza k'igihugu abarundi bose n'umukuru w'igihugu arimo n'ubushikiranganje bw'indero burimo nabo bose begwa n'ikibazo cy'indero mu Burundi yuko bo kwihangana bakareka kuvuga amajambo atuma icyuka kikuma cononekara gituma leta ishamiranira n'amasendika y'abarimu kugira duha umwanya inzego zibijejwe kumvikanisha leta n'amasendika arico gituma rero iterabwoba yohagarara kandi iterabwoba siyo nzira nziza yo gutunganya ingorane canke yukurongora igihugu no kurogora abantu amajambo umukuru w'igihugu yashikirije ntitwo yasubiramwo ico dusabye nuko ohagarikwa kudomeka kuvuga amajambo atuma icuka hagati ya leta n'abarimo kiguma kitituka.
Mu gusozera makuru twabateguriye tubashikirize ayajanye n'inkino zo kurondera imigwi izitabira ihiganwa ry'u Burundi bwose muri basketball zarasozereye umunsi wa mbere ku munsi w'Imana. Urunani ruhabwa amahigwe yo gutwara iryo higanwa rwaratsinze urukino rwa mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru naho mu Burundi hasozerewe kuri uyu w'Imana indwi ya 20 ni mu gihe mu gikombe cya Afrika ibihugu bine bizokina igice cya kabiri gishira icyanyuma byaraye byose bimenyekanye Valeri Mucho.
Inkino zo gukurakura namwo muri basketball mu Burundi kugira hatangure higanwa ry'u Burundi bwose rizitwa Basketball Viva League zatanguye kuri uno wa gatandatu. New Star yatsinze Mutanga United ku manota 72 kuri 68, Remesha yatsinze Dinamo ku manota 65 kuri 52, Lezipo yatsinze Muzinga ku manota 83 kuri 63, Urunani na go gwirahira Gymkhana ku manota 90 kuri 63. Imigwi 9 iri mu ihiganwa ry'i Bujumbura izohura yose, hanyuma 6 ya mbere nine yo hagati mu gihugu uyose uko azoba ari 10 rero niyo izoca ikina iryo higanwa ry'u Burundi bwose rizofatwa mu mugongo n'ikinyobwa Viva cihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi. Mu mupira w'amaguru naho mu Burundi hari haramutse hasozegwa kuri no w'Imana indwi igira ya 20 y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Vitaro yatsindiye Aigle Noir iwabo imakamba ku bitsindo 2-1, ni navyo kandi Flambeau du Centre yatsinze Royal FC. Bondi Sport Dynamique yatsinze Top Junior igitsindo 1-0, ni naco gitsindo Olympic Star yatsinze Rukinzo, eka ni naco kandi Atletico New Oil yatsinze Messager Ngozi. Buja City yatsinze yorohewe cane Flambeau de l'Est bitsindo 4-0. Kayanza United inganya na Musongati ibitsindo 2-2, nayo Bumamuru yatsinze Rekoko igitsindo 1-0, ibona kuguma mu kibanza cayo ca mbere. Rekoko nayo ikaba iri mu kibanza ca nyuma. Tubandanize mu mupira w'amaguru mu gikombe ca Afrika aho kigeze ku gice ca kabiri gishiri ca nyuma. Mu nkino rero zabaye, Cameroon yatsinze Gambia ibitsindo 2-0, Burkina Faso itsinda Tunisia igitsindo 1-0, Egypte yirahiye Maroc mu kuyitsinda ibitsindo 2-1, nayo Senegal irorohegwa mu gutsinda Guinea Equatorial ibitsindo 3-1. Igice cya kabiri gishiri cya nyuma kizotangura ku munsi wa gatatu itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri, aho Burkina Faso izokina na Senegal, nayo Cameroon izobifisa akazi katoroshe mu rukino ruzoyihuza na Misiri ku munsi wa kane igenekerezo rya gatatu.
Arakoze Valeri Mucho ni kuri ayo makuru y'inkino turangirije ko amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze 2, bakoze kandi bagenzanje bamfashije kubategurira ano makuru. Mwari kumwe na Jean Marie Ndabashinze, mugira amahoro ngahi wanyu.